Rajab Hussein yahoze ari umukuru umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD murakoze cyane gose ku kanya mutuye kugira ngo tuganire nashaka cyane cyane mugira icyo mutubwiye ko biriko biraba mu Burundi cyane cyane muri uyu mugambwe mahoze murongoye aho abategetsi batari bake bariko baratera igikumu ku rwandiko rusaba president Pierre Nkurunziza kutitoza mu kindi kiringo izo zandiko zirabandanye kubwirana muri uyu mugambwe ivyo mubiha insiguro nki mwebwe mwahoze murongoye uyu mugambwe
twebwe kuri iyo video biriko biraba muri CNDD-FDD yabo bari ku butegetsi ntibidutangaza kuko twari tuzi yuko bizoba kandi twari twabirindiriye kuva mu 2007 twari tuzi neza yuko bageze ku mayira abiri ibyo bizoba icyo twapfuye kinini na Petero Nkurunziza nuko twabonye ko ashaka gutwara si ibyo biringo bitatu gusa n'ibiringo byinshi kuko hariho ibindi biharuro afise yamye yerekana yamye atwereka yuko Imana mushobora vyose yamweretse yuko azova ku butegetsi arekuzwe n'urufu cyonyene
abo bantu bo mugambwe CNDD-FDD bari kwandika ayo mabaruwa bagwiriranye cyane cyane inyuma yaho mu viriye mu ibohero rya Bujumbura bo barabantu bagushikikiye
mu bisanzwe sinovuga yuko ariho ari abantu badushigikiye kuko muri bo hariho bamwe bamusanga bagirizwa amadosiye amwe amwe bama bavugwa ariko igikuru kuri twebwe nuko abenshi muri bo bitavye ikoraniro kaminuza ryo mu 2004 mu kwezi k'umunani itariki 2008 z'ukwezi k'umunani urumva barazi neza yuko umukuru w'igihugu ariko ararangiza ikiringo cyo cya kabiri igihe twabibabwira abo babona umenga no gufina babona umenga no kwanguha babona umenga nibindi bintu turondera none baravyiboneye
ariko icyo kiringo kiri mu mpari ni kibazo gishobora gukemurwa n'abantu banonosoye itegeko shingiro ry'u Burundi constitution kuko hariho ingingo nyinshi ubona ko zinyuranye kuri byerekeye icyo kibazo
nukuri ivyo nivyitwazo ivyo nivyitwazo kuko twebwe tuja mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD igihe umuhari CNDD-FDD wahinduka ukaba umugambwe hari nyuma yayo masezerano ya Arusha wanashaka twari twamaze gutangura n'ibintu by'impinyanyuro y'ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza arazi intererano yacu nawe nyene arimo mu bijanye na rya bwirizwa shingiro twategerezwa kunganira n'ibintu rero bizwi neza yuko ari ivyo biringo bibiri naho hoba ukwihenda ku muntu w'umugabo ku muntu akunda igihugu arashobora kuvuga ati jewe ngaha uko ndabizi uko ndavyumva uko twabibonye mu mugambwe ibi biringo bibiri ndabirengeje n'ukuri n'uguhemukira Abarundi
hari amakuru ariko aravugwa muri iki gihe aho hariho abanyapolitike canke abandi bantu Abarundi barongoye amashyirahamwe canke eka Abarundi no kugatwe kabo bifuza ko ba leta imfata kibanza ariko hano kwibutsa ko bamwe mu banditse amakete bo mugambwe uri ku butegetsi bavuze ko badashigikiye uwo mugambi wa leta imfata kibanza mwe muhagaze kuri iyo leta imfata kibanza ivugo
mu bisanzwe leta imfata kibanza sinziza kuko hariho abanyepolitike bamwe mwarabibonye hariho imigambwe imwe imwe mwarabibonye muri kahise yamici ishaka kwikika mukiza kugira ngo isimbira ku byicaro bimwe bimwe ivyo rero twebwe tuvuga nuko gusa twahuye n'ingorane novuga yuko ibu demokrasi yahuye n'isanganya iyo sanganya rero twahuye nayo nuko ubutegetsi burongowe na Petero Nkurunziza budakeneye amahiganwa ntibukeneye kuvyukuri guhiganwa raba abanyepolitike bari hanze batari bake abandi bafise amadosiye babaremetse ku gahanga kandi atamakosa bafise ehe abanywanyi bamwe b'imigambwe tuzi yuko bakomeye mu migambwe imwe imwe baracafunzwe mugabo kubera yuko atashaka hari ryo guhiganwa bashaka bajya mu matora hari utwo tunenge twose hanyuma ikindi nacyo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yariteguriye we nyine inzira yo kwigumiza ku butegetsi ntashaka amahiganwa mu mugambwe ntashaka amahiganwa mu gihugu no ku kwego rw'igihugu heraba semi
ayo makuru mushya ntahera jab babu Hussein avuga ko aba cyane cyane bavuga iyo leta ifata kibanza ntiyoba yemeza ibintu abatetse muri leta bamyavuga kuba kera ko abatavuga numwe na leta baba bipfuza ko ba ayo ma leta ifata kibanza kugira kukongwa ari bwo buryo bwonye bwushikira ubutetsi kuko imigambwe yabo ngo yoba ari imigambwe ijagajaga
oya sivyi oya ivyo nivyitwazo ingorane dufite nyamukuru nuko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yerekanye neza yuko adashaka amahiganwa ntashaka guhiganwa n'abandi banyepolitike ntashaka guhiganwa nabo bose haba mu mugambwe canke hanze y'umugambwe kuko ravye ingene yatunganije seni raba ingene yatunganije sentare jeje kuwahereza ubwirizwa shingiro mbega murabizi neza yuko urya Charles Ndagijimana arongoye ijya sentare ijejwe kubariza ubwirizwa shingiro yashikanywe kuri kijya kibanza kuko ariwe yari afise idosiye yiwacu yo mu mugambwe aka kajagare kose kabaye amarementanya ibiki arabizi neza ibyo byose bariko baribaza ngo bazobaza amasentare bazobaza amategeko n'ukuri mu mayira abiri yarishireho abantu bazotuma arengana kangorane ivyo turabizi nta mfata kibanza ikenewe ariko ututujagare turakwiye kuvaho kugira tuveho ehera bibiri ibihe vyarenganye harakeneye umwanya na mutoya kugira ngo abanyepolitike batahuke umwanya na mutoya kugira ngo agondozwe arekure abanyepolitike gutyo rero habe amatora arimwo bose atanumwe akumiriwe amatora yobera ku mugaragaro kuko bitagenze uko nivyo nta transition dukeneye ariko nayo matora tuzoba tugiye mu muriro tuzoba tugiye mu bintu bitazohumuriza igihugu mu bintu bitazozana mahoro kuko demokrasi igoyagoya nayo mahoro bizogorana kugira ngo tuyahememwe neza.
Hussein Rajabu yahoze rongo umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD murakoze cyane gose ku kanyamwa duhaye
murakoze cyane.